Ushunwa namusere kwanje gumpinjire mu buro Yesu wanje pangani nkure mwezi nchezi Ninyendo buro bukanye encheze zizitakanya Aba jeshiku barijesha na nyesha rumbi
Yesu